Ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wanse kuja gutora no kwemeza abakomiseri bashasha bagize umurwi severe ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira mu Burundi.
Ibiro by'inama nshingamateka nibyo byabwirizwa kuza bakatubwira ati burya rero byifashe ukuntu. Mugabe ibyo tumaze iminsi tubona ni uko baca bagenda muri peremanase y'umugambwe bakavayo bafise amazina baza kwemeza.
Uyo ni agatongwa sa arongoye umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashitse ku masezerano n'u Rwanda y'imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi. Ubwato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwahagurutse buva muri Ukraine bujanye ingano muri Ethiopia. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi y'ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashitse ku masezerano n'u Rwanda y'imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Mu itangazo FMI yavuze ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda witezwe kuzazamuka kuri 6.8% muri uyu mwaka wa 2022. Mu kwezi kwa gatandatu bari biteze ko uwo musaruro uzazamuka kuri 6%. Amasezerano ya miliyari 310 z'amafaranga y'u Rwanda yumvikanyweho n'abakozi b'ikigega mpuzamahanga cy'imari n'u Rwanda azagomba kwemezwa n'urwego rw'ubuyobozi rw'iki kigega. FMI yavuze ko intumwa zayo n'iza Leta y'u Rwanda zaganiriye ku mavugurura y'ingengo y'imari n'uko iyo ngengo yashimangira politiki y'ifaranga n'iyo guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19.
Urakoze Jenny. Leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi iratangwa gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Guverinoma ya President Joe Biden yatangaje ko abantu bose baje muri Amerika n'indege baturutse muri Uganda cyangwa abakandagiyeyo bose mu minsi 21 ishize bagomba kururukira ku bibuga mpuzamahanga bitanu byonyine gusa: New York, Newark, Atlanta, Chicago na Washington. Bazajya bahasanga abakozi ba CDC, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo, kugira ngo babanze babapime. Kugeza ejo kuwa kane, nta muntu n'umwe uzwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yaba yaranduye Ebola. Nta n'ikindi gihugu kizwi kugeza ubu Ebola yo muri Uganda yaba yaragezemo. Ariko CDC ivuga ko ari ngombwa gufata ingamba hakiri kare. Leta ya Uganda yatangaje bwa mbere ku itariki ya 29 gushize ko Ebola yabonetse mu karere ka Mubende. Kuva icyo gihe OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ivuga ko abantu 63 bamaze kuyandura muri Uganda, 29 muri bo yarabahitanye bitaba Imana.
Urakoze Thomas. Ubwato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwahagurutse buva muri Ukraine ku kivuko c'ibahari irabura ca Chermomorsk butwaye amatoni 30,000 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine wabitangaje uyu munsi kwa gatanu yavuze ko muri iyo porogaramu Ukraine izohereza amatoni 150,000 muri Ethiopia, muri Yemen no muri Afghanistan. Ingano za Ukraine zarabuze kuva intambara itangiye mu gihugu bitewe n'uko ibyambo by'inyanja y'umukara byanyuzwagaho imizigo byafunzwe bigatuma ibiciro by'ibiribwa bizamuka ku isi hose bikanateza ubwoba bw'ibura ry'ingano muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ibyambo bitatu by'inyanja y'umukara byongeye gufungurwa mu mpera z'ukwezi kwa karindwi hakurikijwe amasezerano hagati y'Uburusiya na Ukraine bafashijwemo n'umuryango w'abibumbye na Turukiya. Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine ejo kuwa kane yanavuze ko miliyoni 6,400,000 by'amatoni y'imyaka byahagurukiye ku byambo bya Ukraine biciye muri aya masezerano.
Murakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mubandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange no kuri internet we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri YouTube na Facebook vewa radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika yaga binini. Nika ya makuru rero tu ya tangwe mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu ubushikiranganjejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko ingurube zifashwe n'iyo ngwara zifa hagati y'iminsi 3 n'5. Ni inkuru twateguriwe mu munyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Thierry Yves ndashimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo ndwara yica ingurube itaramenyekana gushika ubu irangwa mu ntara ya Bururi muyinga Gitega na Rumonge. Ibimenyetso biboneka ku ngurube zafashwe n'indwara harimo kubura akayabagu, gushuha cyane, utudomagu dutukura ku nda, amaso agatukurira n'ubwo yabugashinga ndetse akaba n'izinanirwa gutambuka. Ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko iyo ndwara yadutse mu ntango z'uku kwezi kwa 10 umwaka w'2022 aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo izishika kuri 70 zimaze gupfa. Serge Nkurunziza umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yabitangarije mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu.
Iyo ngwara yibonekeje ku mitumba ya Mirango mu ntara ya Bururi, Kibimba mu ntara ya Gitega, Ryama mu ntara ya Muyinga na Nyagasaka intara ya Rumonge. Aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo 70 zikaba zarapfuye. Iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya Mibanda na Gahinda mu ntara ya Mumonge aho hapfuye ingurube 11.
Imigwi y'abaganga b'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yaratanguye igikorwa cyo kuraba icizo mpfu ziriko ziravako hamwe no gufata ibipimo harabwa iyo ndwara yariyo. Umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Serge Nkurunziza amenyesha ko mu ndwara zari zisanzwe zifata ibitungwa by'ingurube atanimwe irimwo nk'uko ibipimo bibyerekana.
Bafatiye kuri ibyo bimenyetso harikezwe ko ibitungwa zirwaye akaranda k'ingurube benshi bakunze kwita dudura cyangwa imuryama. Ingwara ya mutuku y'ingurube n'indi ngwara yitiriwe ojeski. Ariko ibipimo vy'ibanze vyakozwe mu malaboratoire hisunzwe izo ngwara vyerekanye ko atarizo.
Abanyagihugu mu bice bitandukanye kanye muri izo ntara zirangwa mu iyo ndwara bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bamenyesha ko amakenga ari yose kuko batazi iby'iyo ndwara. Basabye ababijejwe gufasha vuba bwango ibitungwa byabo bitarahona.
Aho rero tukagira ko dusaba ababijejwe cyane cyane leta bicishije mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko yokora ibishoboka byose mu maguru masha kugira ngo icyo kibazo gifatwe mpiri, gifatwe mu ntoki, barabire hamwe iyo ngwara yariyo, barabire hamwe n'ingene twoyikingira vuba na bwango kugira ngo ntituzoze kwifuka bwamaze guca.
Duteye impungenge kandi ndende kuko abanyagihugu benshi bari basanzwe bagafungura.
Kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu ubushikiranganje bwamenyesheje ko hafashwe ingamba zo gupoma mu mpongore z'ingurube mu duce iyo ndwara imaze kwibonekezamwo.
Bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumbi iyo ndwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imigera. Kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ndwara yibonekeje. Imiti yarategekanijwe kandi yajanywe aho hose bikenewe.
Abarozi b'ingurube na cane cane mu duce twibonekezamwo iyo ndwara hari ibyo basabwe n'uburongozi bujejwe ubworozi. Ibyo nabyo birimo guha amazi ibyo bitungwa no kubisuka ka amazi mu gihe hari ubushuhe ibyo bitungwa iyo byamaze kwandura iyo ngwara habifa mu gihe cy'iminsi 3-5 nkuko byamenyeshejwe n'ubwo bushikiranganje mu kwirinda kwa kukaranda kataramenyekana kabandanya gukwiragira mu gihugu ubushikiranganje budejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufatanyije n'abajejwe intwaro bwamenyesheje kuruja n'uruza rw'ingurube kuzidandaza no kuzibaga bihagaritswe guhera kuri wa gatanu mu bice gusa iyo ndwara imaze kugaragaramwo mu kurindira kwitohoza iyo ndwara rivanze no gupima muri laboratoire gyerekana ibijanye n'iyo ndwara iyo ndwara y'ingurube ije mu gihe hari haheze amezi arenga 2 mu Burundi hadutse indwara yo mu bwoko bwa Rift Valley leta y'u Burundi yavuze ko yahitanye inka zishika ku 13 hanafatwa ingamba zo guhagarika kubaga no kurya inyama mu gihe kirenga amezi 2 Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika I Kigali
urakoze Teriva tukivuga ku Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutetsi wanse kuja gutora no kwemeza abakomiseri bashasha bagize umurwi severe wo kumenya kuri no kurekuriranira n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
abato bemejwe n'inama nshinga mateka hari abashinga mateka bo mugambwe uri ku butegetsi ZNDFDD hamwe nabo mugambwe iprona kiretse umukomiseri umwe yaturuka mu bwoko bw'abatwa yasubiriye waroye mu nama nshinga mateka yase abandi bakomiseri bose nabahoramwo uwo murwi wagumanye kandi umukuru wawo Pierre Claverne Ndayicariye yahoze yatwara umurwi w'igihugu utunganya amatora seni abakomiseri ba Sever Indwi n'abahutu batanu bakaba batutsi mu gihe umwe ari mu bwoko bw'abatwa kwa komiseri 13 kandi umwe n'umupadiri babiri na pastori hakaba n'uhagarariye abayisilamu ku muhinga mukuru wa gatanu agatondo rwa Salongo umugambwe Senere wa kabiri ufite abanywanyi benshi mu nama nshinga mateka yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ku murwa mukuru utunze Bujumbura sigura icyatumye we n'abashinga mateka umugambwe wiwe banse kuja mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ahabereye ibikorwa byo kwemeza abakomiseri ba Sever
ibiro by'inama nshinga mateka nibyo byabwirizwa noneho kuza bakatubwira ati burya rero yifashuka nuko mugabe ibyo tumaze iminsi tubona nuko baca bagenda muri permanence y'umugambwe bakavayo bafise amazina baza kwemeza inama nshinga mateka isigaye yabaye nk'ikintu cyo guhuma amaso abantu bemeza abantu yuko ibintu byakozwe mu muco byakozwe ku mugaragaro byakozwe n'abaserukira barundi bose mugabe ingingo ari ingingo yavuye mu mugambwe
umukuru mugambwe Senere yagarutse kuturorero twerekana ibyo avuga twabaye mu kiringo kitarenze ukwezi
abyo bakoze ngo bagenye abaca mu nama nshinga mateka ya karere amazina batundikiye ari muri permanence yabo yagiye kuri Twitter n'ibikorwa mu nama nshinga mateka bitaratangura iyo yaje kugaragara ko iyo yemeje tutora abakomiseri bo muri CNDH ayo umuntu yaza akavuga akaranga kiwe wamugereranya n'uwundi ukumva ati uyu koko uyu arabikwiye mugabo uyo boza ari ko abikwiye akabura amajwi kandi kugira amana kibi bikorwa no mu bundi buyobozi mu makomine mu ucamanza
amenyesha makuru yifuje kumenya niba rwasa atabona ko abanywanyi b'umugambwe wiwe bazogera aho barambirwa no kubona aho bitoreye kubaserukira abama biyonjorora hageze ibikorwa batumwe
Jesse nibaza ko barundi bazohava baducira urubanza ko tutagomba gukora ibyo badutumye ahubwo buke bukibazotahura yuko ibyo byo byose seneri kwiye gushigikirwa kugira ngo intwaro yisunge amategeko n'amabwirizwa y'igihugu aho kwisunga karanga mutima kumugambwe
umurwi Sever uje rukuri no kunywanisha barundi uri mu itekanywa n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara y'umwaka wa 2002 kuvushingwa waragijwe kenshi kuhengamira ku ruhande rw'abahutu ukirangagiza amakuba n'amahano byashikiye mu bwoko bw'abatutsi abivuga bishimikiza cyane cyane ibyo umurwi umaze iminsi ukora aho kuva mu 2019 watanguye kuzura ibisigarira by'abishwe mu 1972 mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi yamarukirangagiza kuja mu bibanza baburangiyemo ahatawa abatutsi mu binogo rusangi mbere hamwe hamwe wagirizwa ko n'ibinogo by'abatutsi ubyitiranya n'iby'abahutu nk'uko Emmanuel Ntunziza umunyamabanga wa Genocide Canada byiganijwe ijwi ry'Amerika
twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 93 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu 172
Mumpera z'umwaka uheze inama nshingamateka yemeje ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 72 ariho nyabwoko. Icyo gihe yari maze guhabwa raporo n'umurwi Sever yerekana uko bwakozwe n'uko bwateguwe. Nyuma y'amezi atanu mu kiganiro kiba cyambere n'abanyeshamakuru, President Ndayishimiye yabisubije ibuti asigura impamvu leta idashobora kubyemeza avuga icyatumye ibangira.
Hari abacabaza bati none ko Sever yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko yagiriwe abahutu ko leta tacivuga uraraba none igihugu congukiki barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozwe igihugu buzoheza rero gakira ico cegeranyo mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako emwe tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Ninyuma yo gutangaza ko bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko, mu rwisaza ntabundi bwicanyi uri banda ko matohoza uko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusangi byafubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza abafite icyo babuze ko eroje buri kaneza iri rya Amerika.
Turagushimiye Roje. Mu Burundi kandi ibanki inkuru y'igihugu yafashe ingingo yo gusubira kurikurira amazu yo kuvunjirizamo amafaranga y'agaciro atari amarundi agakora atankomanzi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Clavera. Niyo nkuru.
Ingingo yo guhagarika ivunjisha ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi mu mazu yabigenewe yari imaze imyaka ibiri. Kuri uyu wa gatano, umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB yatangaje ko iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe ziyerekeza zasubije inyuma ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Dieudonné Murengerantwari mu kigano yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura yavuze ko izo ngingo zikuweho.
Kuvubu abantu barongikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mva makungu yugurujwe mu mabanki bayaronkemwo. Bwa kabiri, ingingo yafashwe yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho.
Kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2022 abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro atari amarundi bahora bakorera mu kinyegero kuko ubwo bubasha bwari bwahawe amabanki azwi gusa. Ubu kuri bo akamwemwe ni kose kuko bagiye gusubira gukorera ku mugaragaro. Ubu ni umwe mu bavunjaji bakorera mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Twakora wishike katuma ritakora akazi neza umuntu wari wose ingenzi kuye wumva amahanga zoshika vuga ati ngiye kuvunjisha muri biro shite cyangira aha naha naha tabanza kuturatura.
Ingaruka mbi zari zatewe n'izo ngingo harimwo niyo kubuza ko umuntu ari mu Burundi atora amafaranga y'agaciro naho yoba ari kuri konti yiwe muri banki canke ku buhinga bwa Western Union ni nyinshi. Gabriel Banza Witonde umwe mu banyepolitiki akiri muto atwara umugambwe APDR yiganiye Ijwi rya Amerika kwari ubusuma bwasa n'uko bwahawe indaro aratanga akarorero azi neza.
Umuntu arungitse nk'amadolari 10,000 muri banki canke muri BRB basanga baguhaye 2,000,000 ariko ku masoko yande abita marché noir wasanga ari 34,000,000. Urumva rero ku madolari 10,000 gacha bagutwara 13,000,000 benshi bahitamo kuja kuyatorera muri Congo, muri Tanzania, eka mbere no mu Rwanda. Ugacha umva ariko Burundi ugacha bura amafaranga mva makungu kumbe bayatora mu bindi bihugu. Ikindi cyari gize ikibazo nuko wasanga kwa aya masoko bita marché noir harabavunja benshi kandi batari ikore.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Kumana atwara ishami ry'ubutunzi Parasem abona ko gukuraho izo ngingo bizotuma n'amafaranga y'agaciro nk'amadolari yiyongera mu gihugu naho impinga ikiri ndende kuri ico kibazo.
Yego amadovize yari yabuze kubera ibijanye niyava ibyo dushorera hanze ifashanyo ibyo byaragaragara canke abagwiza tungashira kwinjiza amahera y'amadovize ngaha mugabe ikintu cyari cyaratangaje hacye hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umugushaka kwizizira ibintu byo gutunganya ikibazo cy'amadovize kumbure ku nyungu zako ni ukuvuga yuko umwidegembyo mujyanye n'amadovize usubira ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mwikawa canke n'ibiki acasubira kwinjira mu mwidegembyo abantu bakagira amakonte yabo amadovize akinjira ku makonte BRB izuba yaronzoheje ishobora gusahiriza ku masoko
ishami oriko merigwanya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta ryojo risanga abari bafashe izo ngingo bakwiye guhanwa. Gabriel Ofyiri atwara Oricom avuga ko izo ngingo zateje n'umutekano muke mu gihugu.
Abantu bafata ingingo mbi nkizi zigira nabi igihugu ugacume ngo ni ibintu bisanzwe ntibikuye kuzabiraherera ngaho nabone bakwiye kuzabarabibazwa kuko hariho amategeko ahari ibyo nuko kuzabarabimenya ko umuntu aronse ubutegetsi aronse ubutware ataba aronse guhonyanga no guhonyora abanyagihugu ahubwo bakwiye kugira ngo abashigikire abantu bavunjiriza amafaranga mu kinywabi ni ibintu biteza n'umutekano muke.
Ibanye nkuru y'igihugu cyo Burundi yahamagariye n'abandi bifuza gushira imita yabo mu gisata cyo kuvunja no kurungika amafaranga y'agaciro kudatinya kuko ari kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Pierre Claveni nkuru Kigali kubwijwe rya America.
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Royal.
Do kubitire muri Uganda Lieutenant General Kayanja Muhanga yari umuyobozi w'ingabo za Uganda zarungitswe mu gikorwa cyo kurwanya umurwi ADF muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko asize bageze ku migambi yabo yose. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Inatius Bahizi ari muri Uganda.
Inshingano nsha za General Muhanga zazanye n'izamurwa mu ntera mu gisirikare yavuye ku ipeti rya General Major agirwa Lieutenant General mbere yo gusezera ku kazi kasanganywe muri Congo ko kuyobora ibikorwa by'ubufatanye hagati y'igisirikare cya Congo n'icya Uganda kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. General Muhanga yabwiye abanyamakuru ko ADF imaze kuneshwa.
ADF has been defeated in most of their main camps where they had stayed for decades in Eastern DRC.
Ati ADF twabatsinze mu nkambi zabo nkuru aho bari bamaze imyaka 40 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itumanaho ryabo twararisenye kandi imiyoboro yabo yo gushaka no gutunga ibikoresho n'abarwanyi nayo twarayisenye. Muri rusange intego zacu tumaze kuzigeraho. Turi mu gice cya gatatu cyo kurangiza akazi n'intego zacu zose. Nyuma yaho niho ibikorwa bizahagarara.
The operation will be ended.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Uganda General de Brigade Felix Kulaije avuga ko nubwo ubushobozi bwa ADF bwagabanutse ku buryo bugaragara nta gihe ntarengwa cyo gusenya Burundi uyu mutwe kizwe.
Aho bigeze ahenshi tubwiye amahoro abe babishi abandi barafashwe kandi rya Uganda n'iya Kongo zasubije ushashya ubwumvikane kugira ngo izo operations zikomeze.
Ariko hari amakuru yuko ADF gikomeje gutera ibibazo muri kare ya Gakene ejo bundi ngo bayisha abantu barenga kuri 15.
Erega iyo urwana inyeshyamba ufite amahirwe abiri. Inzira ya mbere abaturage kubashyira ahantu hamwe ukabarinda hanyuma ugashaka inyeshyamba. Inzira ya kabiri ni ukubareka mu byaro nk'uko bameze inyeshyamba zikajya zica hagati yanyu zikica abantu. Kuko nibwo baba bari babiri inyeshyamba ziri babiri batatu ba kungabanya umutekano mu cyaro.
Ubwo rero ibikorwa byo kurwanya guhasha abaterabwoba ba ADF buherutse kuvugururwa bishatse kuvuga ko igihe mutazi igihe bishobora kuzamara.
Inyeshyamba ntibazibarira ibihe ariko kuko turwanira mu gihugu kitari cyacu nyine baduha igihe gito bareba bigikeneye ko dukomeza bakawongera iminsi.
Si ubwa mbere ingabo za Uganda zije muri Congo kurwanya izo nyeshyamba uko zivuye muri ubwo butumwa uyu mutwe urongera ukisuganya ukongera gutangiza ibikorwa byabo. Ijwi rya Amerika ryabaje umuvugizi w'ingabo za Uganda niba badakwiriye kugana inzira y'ibiganiro n'uyu mutwe kugira ngo ikibazo kirangire burundu.
Tuganire uko bakwiye kwica abantu
oya kubahagarika kubavuga ibibazo byabo bafite bikemuke bareke gukomeza kwica abantu
ibibazo byabo barashaka gushyiraho ubuyobozi bwa Gisilamu ubuyobozi bwo muri Uganda itegeko shingirwa ko butazagira idini mwigamiyeho icya kabiri ADF ifatanya n'abaterabwoba ba Islamic State uzitangiye kuganira bazaje bica bangahe tutangiye kuvuga ko muzica bangahe twakwemera bangahe
ndumva
n'umuntu agenda yumvikana kandi y'igihugu cyose
Lieutenant General Kayanja Muhanga yagizwe umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka ubwo President Museveni yirukanaga umuhungu we General Muhozi Kinerugaba kuri uwo mwanya nyuma yuko yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko Uganda ishobora gutera Kenya igafata umurwa mukuru wayo Nairobi mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri ibi byaviriyemo President Museveni kwandika urwandiko rusaba imbabazi Kenya n'abanyakenya anashinja umuhungu we kwivanga muri politiki z'ikindi gihugu Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muri kumra banganya kumbiza iradio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ubonaho n'umwanya wo kwashikiriza makuru inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda amakuru dushikizwa na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ari I Kigali mu Rwanda.
Mu mpira maguru ejo kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya n'umukino ubanza w'intera ya kabiri mu rushanwa ryo guhatanira igikombe kimuza amashyiramwe mu mpira maguru muri Afrika Coupe de la Confederation uyu mukino uzabera kuri stade Huye Butare guhera saa 9 nyuma yo mukino ubanza hazakurikiraho umukino wo kwishyura uzabera muri Libya ikipe zashobora gusezerera indi hagati ya AS Kigali na Al Nassr izatombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika ku makipe y'abaya mbere wayo Ligue des Champions ku ntera banze irushanwa ry'impuza amashyiramwe mu mpira maguru muri Afrika ikipe ya AS Kigali yari yasezereye ikipe ya Telecom muri Djibouti tukiri mu mpira maguru mu mpera z'iki cyumweru harakinwa irushanwa rigamije gushyigikira ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda irushanwa rihuje amakipe ane ariyo Kiyovu Sport Rayon Sport Mukura Victory Sport na Musanze FC kuri wa gatanu muri irushanwa rya Made in Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport yahuye na Mukura Victory Sport guhera saa 10 uyu mukino ukurikirwa no Rayon Sport na Musanze FC watangiye mu kanya saa 1 n'igice z'umugoroba iyi mikino irimo kubera kuri stade ya Kigali Inyamirambo amakipe aza ko yatsinze kuri wa gatanu azahurira ku mukino wa nyuma ku cyumweru guhera saa 12 z'umugoroba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu nawe uzaba ku cyumweru guhera saa 9 muri rushanwa rya Made in Rwanda hari amakipe abiri bigugu hano mu Rwanda atagaragaramo ayo ni AS Kigali ikiri mu rushanwa ry'impuza amashyiramwe mu mpira w'amaguru muri Afrika hakaba na APR FC yahisemo kwivanamo nubwo yari yatumiwe yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri saha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko kiga muzamakungu c'amafaranga FMI uyu munsi kwa gatanu cavuze ko abakozi bacu bashitse ku masezerano n'u Rwanda imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu twabwiye kandi ko Leta z'Ubumwe za Amerika uyu munsi yatangiye gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda ubwato bwa gatanu bwateshejwe bwakoteshejwe n'ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isi PAME bwahagurutse buvuye muri Ukraine ku kivuko cibahari yirabura ca Chornomorsk butwaye amatoni 30,000 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia twabwiye kandi ko mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu ubushyanjuje we urimye ubworozi n'idukikije bwamenyesheje ko ingurube zifashwe n'iyo ngwara zipfa hagati iminsi itatu n'iminsi itanu
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro mwete wateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije twabashimiye kandi turashimiye na ingenieur Joe yadufashe mu yabwizoma tukaba dushimiye na Nadia yadufashe kugiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutse amatwi turashimiye kandi na batunganije ikiganiro ibiganiro by'umunsi byari bihagarariwe na Edi Wema turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutse amatwi kandi turabatya kamo mubandanye mumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika mugire umugoroba ijoro ryiza mwese.